kubijanye n'ubuzima bw'igihugu abepiskopa yarashikirije ko bahagaritswe umutima n'ubwicanyi bwagiye buraba muri iyi minsi heze mu gisagara ca Bujumbura muri Muramvya muri komine Rusaka n'ahandi barasabira abo bose bahitanywe n'ubwo bwicanyi kandi barahojeje n'imiryango yabuze barateye akamo abarongoye intwaro ngo babandanye kubungabunga umutekano no gukomeza amahoro mu gihugu abepiskopi barababajwe cyane n'imyuzurira y'amazi yateye hatari hake mu gihugu abantu benshi bagati zabo cyane cyane mu kiyaya Cimbo ahandi naho amabarabara n'ibiraro bigatwagwa bikabuza uruja n'uruza rw'abantu n'ibintu abungeye b'Eklezia Katolika bararaje ushinga kandi n'ikiza c'indwara ya coronavirus gisa nk'icakuye mu gihugu cyose babandanya bahimiriza ba Kristu gukurikiza amategeko yo kwikingira no kutanduza hamwe no gusenga kugira ngo Imana ikize isi ico kiza
abepiskopi barashikirije kandi amakenga bafise ajanye n'ingene hamwe hamwe abahungutse batakigwa neza bamwe bamwe bagaturubikwa nabo bakiriye mu kibano
mu vyerekeye ubutunzi bw'igihugu abepiskopi barashima kumwimbu w'ibiharagi usa n'uzogenda neza naho imvura itagumye igwira igihe ariko baratewe amakenga n'ubukene bw'isukari n'isima hamwe hamwe mu gihugu.